Hili ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge.
Uwo ni Teresa Mujawamariya, icegera cy'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, ari mu gikorwa cyo kogereza abantu batagira isuku ahabona. Iyo nguru ni mu kanya gato mu makuru yo mu byaga binini. Turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mahoro Alphonse.
Mahoro neza Oriane. Mahoro neza mwe mwese muri kumwe kwikira iradijwe rya Amerika. Igipolisi ca leta ya Virginia caremeje ejo ko ikweka ko yarashe abamenyesha makuru babiri barashwe bari mu kazi ko yaciye yihindukiriza ko ingo hakirasa. Vester Flanagan niryo zina giwe yari yarakoze muri yo televiziyo ariko arakubwa mu kwezi kwa kabiri kumwaka w'2013 yirasiye muri leta ya Washington abonye igipolisi kimusagirije acapfira mu bitaro. Uwo muhungu yarashe Alison Parker w'imyaka 24 na Adam Ward w'imyaka 27 mu gihe bari ko barahika ikiganiro Vicky Gardner atwara igisata cy'ubudandaji ahitwa Smith Mountain Lake ni ku birometero hafi 500 uvuye muri leta ya Washington. Uwo Vicky Gardner ariko yarakomeretse gusa. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ejo yarashize umukono ku masezerano y'amahoro. Ikintu gikomeye muri ayo masezerano nuko gihagarika intambara hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya barongoye na Riek Machar yahoze ari icegera cha Perezida Salva Kiir. Iyo ngwano yari imaze amezi 20 yahitanye abantu 2,000,000 barapfa abarenga 2,000,000 nabo baratizabo barahunga. Urwo rubanza rwabereye mu gisagara cha Juba rwari ruhagarariwe na Perezida wa Uganda, Perezida wa Ethiopia, Perezida wa Sudani na Perezida wa Kenya. Mu gushira ko umukono kuri ayo masezerano, President Kiir yavuze ati muri iyo nteguro harimo ingingo tubona twubangira ko ati kandi ngo mu gihe twobirenza ku ruho rw'amazi ayo masezerano nta nyungu azotuzanira kandi ntazodushikana ku mahoro arama. Susan Rice ni umuhanuzi wa President Barack Obama mu by'umutekano yarakengurutse ko President Salva Kiir yashyize umukono kuri ayo masezerano. Ati ni intambwe ya mbere, ati hariko hazokenerwa ko haba utwigoro twinshi kugira ngo ayo masezerano agirisha ashitseko. Ikindi yongeye ko nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashigikiye na gato ingingo n'imwe Perezida Kiir yobangira ko. Muri Afghanistan hari abantu babiri baje biyambitse umwambaro w'igisoda cha Afghanistan barasa imodoka z'inteko z'igihugu vyabura vyivunira umwasi hamwe utanu bica abasoda babiri. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatatu bibera mu ikambi iri mu manuko bwa Afghanistan mu ntara ya Helmand. Itangazo ryasohowe na OTAN rivuga ko inteko zaciye zivuna zirica abo bantu babiri. Ivyo byabaye rero byarigeze kwibonekeza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyoboye inteko zarwanye muri Afghanistan aho abasirikare bice igihugu bahindukiriza ingoho ku basirikare b'Abanyamerika nabo bafashanya muri iyo ntambara. Kimwe mu siguro batanga nuko abarwanyi b'Abataliba bashobora kuba barinjiye mu mpisho mu gisirikare cya Afghanistan cyake imbere ko yoba ari n'amatate hagati y'abasirikare. Icyo mwomenye nuko OTAN yahagaritse kurwana muri Afghanistan kuva mu mwezi w'12 abasirikare bashika 13,000 nibo basigaye muri ico gihugu bakaba ico bakora ari guhanura canke gukoresha imyimenyerezo ico gisoda cya Afghanistan. Angela Merkel n'umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi ku munsi wa gatatu yarabwiye umugwi w'abantu bariko baramukomera akaruru ko igihugu ciwe kidashobora kwihanganira na gatoyi uwo wese azokwerekana ingeso mbi iteye n'isoni yo gukumira impunzi zije zigana Ubudagi. Ministre Merkel yaragendeye gisagara cha Heidno mu gihe ku munsi wa gatandatu igipolisi cari catanye mu mitwe n'abitwa abaneonazi bashira imbere bakumira uwo wese atitwa Ubudagi bashaka ko impunzi zahashikiye muri ako gasagara zihava. Icyo gisagara kiri mu buseruko kuri ico gihugu gihana na Repubulika ya Czech. Abantu rero baciye bakorakorana batangura kwita Merkel ko ari umuhemu. Icyo yababwiye yabwiye ati ngira ndabasubiriremo mbwire nabazi ko ibyo byigeze kudushikira ko kwakirana iteka n'icubahiro umuntu aja tugana ahunze arico gize ishusho giza ry'ubudagi ati ibyo ndiko ndabona mugira rero birateye isoni kandi byo rwana ta kwihangana ati dutegereza gukora uko dushoboye kose tukiyamirizo wese yogira ico aserura mu kudasonera agateka ko ari we wese asavye ibintu abirekurwe n'amategeko kandi akeneye gufashwa nk'umuntu. Leta ya Ukraine n'abashaka kwiyonkora ko bashikikiwe n'Uburusiya barumvikanye ku munsi wa gatatu ko bagiye guhagarika ingwano kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda ibyo bihurana no n'umwaka w'ishure. Iyo nyabutatu yumvikanye ko amasezerano igizwe n'abaserukira Ukraine nyene Uburusiya nabo nyene bashaka kwiyonkora kuri Ukraine. Iyo ngwano imaze guhitana abantu 5,408 iyo nama yabereye mu gihugu Minsk mu gihugu cha Belarus yari hagaririwe n'ishyirahamwe rya Bora yari jejwe umutekano n'imigenderanire. Ukraine n'abayirwanya bari bamaze gushyira ku mukono ku masezerano nk'ayo ariko igihugu kimwe cyose kiguma cagiriza ikindi yuko kiguma kigitera.
Urakoze Alphonse ndayikengurukiye ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyuti mwese muri ko mwumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku ijwi rya Amerika. Mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraye ashikirije ijambo abanyagihugu nyuma yaho ashingiye leta nshasha akamenyesha ko bagiye guhuza amategeko ariho nibihe Uburundi bugezwemo bisunze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni niwe duteguriye inkuru tumutega amatwi.
Prezida Nkurunziza yashimiye abarundi bamutoye aca basaba gushigikira inzego bitoreye.
Barundi kazi inshuti z'Uburundi. Ubu rero amatora yaheze. Ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya 21 mu kakaro. Ubu ni gihe gishasha cyo gukorera igihugu cacu twese turi hamwe. Gushigikira inzego twatoye no kurangura imigambi mwadutoreye.
Muri iryo jambo yashikirije abarundi kuri wa gatatu, Nkurunziza yamenyesheje abarundi ko bagiye kugwiza inyigisho za kare na cyane cyane kugwaruka gwa kaminuza service civique obligatoire mu Gifaransa kugira ngo abarundi bose bafashe mu guharanira amahoro n'umutekano na cyane cyane mu kugwanya utugwi duhungabanya umutekano mu gisagara cha Bujumbura.
Nkuko mubizi umutekano niyo nkingi ya byose. Tuzoronsa amakomite y'umutekano inyigisho ziyafasha gukorera neza muri ya manyabune guhera ubu gwaruka ruzoronka inyigisho n'ubuhinga fatiro zo gukunda igihugu ibyo twita service civique obligatoire cyane cyane ku banyeshuri bo muri za kaminuza. Ayo makomite y'umutekano asabwa gukora ijoro murango kugira ngo utugwi twose tuyadukiza tugenzwa n'ubwicanyi no guhungabanya umutekano dusambugwe mu buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa tuzoba twatujijwe na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Tukaba duhamagariye abanyagihugu bose kubira hasi rimwe gukora n'abajeje umutekano kugira igihangiro turishikeko.
Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko bagiye kubahiriza amategeko mu kazi no mu buzima bwa minsi yose bw'igihugu hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha.
Kugira amahoro n'umutekano n'ubutungane bibandanye bisasagara mu gihugu cyose, tuzobandanya gutunganya urwego rw'ubutungane. Tuzobandanya kandi guhuza amategeko ariho n'ibihe tugezemwo. Kubahirize ibitigiri by'ubwoko mu buzi bwose twisunze ibwirizwa shingiro amasezerano y'Arusha nayo wagarika intambara urundu. Mu ntumbero yo gutsimbataza discipline mu nzego zo kwivuna abansi n'izo umutekano, tuzosaba abize amategeko badufashe bibaye ngombwa guhinyanyugwa igitabo mpanavyaha baturabire igihano gikwiriye abari mu izo nzego bazofatwa n'amakosa yo kwica bakoresheje ibigwanisho bizwi ko bigenewe gukingira abenegihugu.
Ibyo biruko mu gihe abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senarede bo bamenyesha ko kuva kuri uyu wa kane Uburundi atamukuru w'igihugu buzoba bufise kuko hisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Nkurunziza ikiringo ciwe carahezi. Jeremy Minani numwe mu bagize inzego za SENARED.
Tugiye guhasaba amakungu yose yo leta ayane. Hama maguru masha tuyechara tulabu kunu Uburundi kuvejo butazawabu gira mkuru yogo butazawabu gira leta Goyogo kwa bichie mama TV Nuku gira geza kumvisha umugabo Petri Nkurunziza ya horatukwa alugurundi Ashaka kuihagira ikindi kilingo changa tatu Kuyoza tukichara hamwe tukagani ya tukashira inzego mfata kibanzi
Wabatavugera umwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura Bavuga ko mu gihe Perezida Nkurunziza yo kwanga kuganira bazomukuraho bakoresheje ingufu
Ibyo ashobora kutavyemera kuko nisho camuranze kuva ino zinongorane zitangura ni yavyanka agashima gukoresha wa mugwi we witwaje ubugwanisho ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu tuzoheza rero dushireho leta twebwe nyene mfata kibanza twishiriyeho twebwe nyene ku ruhande rwacu tuyabarundi tunabakomu tubasabi bayemere bayubahe bayigamburukire hanyuma noneho Petero Nkurunziza niyabandanya agagaza akabandanya tuzoheza dukoresha inguvu tumukure
uwo ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru mu runani SENARED avuga ko bazoganira na Nkurunziza nabo bari kumwe ariko nibazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'userukira Abarundi
iki kibazo c'uburundi cyo bavyiza gikemwe giciye mu mwumvikano dushaka rero tumenye twumvisha umugabo ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu ko yoza tukicara hamwe leta izojaho ikajaho ivuye mu mwumvikano ariko nashaka babwire yuko tutazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'umuntu aserukira Abarundi niyo leta yarashizeho leta no kwita leta yagahotoro leta hiritse ubutegetsi tuzoganira nabo tutemera ko ari leta ahubwo dufata ko ari umugwi washatse guhirika ubutegetsi kugira tugondoze ko iyo ngingo wafasha ari ingingo igayitse idashoboka ari nzira irashika ngaha mu iki gihugu
Abarundi benshi rero bari mu mayira abiri biteze ibizoba kuri uyu wa kane mu gihe bamwe bashinga leta abandi bikavugwa ko bashinga iyindi mu mahanga bamwe bakibaza ko hagiye kuba intambara kubera izo mpande zibiri zitumvikana abandi bati Imana rugira vyose izokingira Burundi n'Abarundi Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
igikorwa cyo kuhagiriza abanyagihugu bo mu karere ka Gicumbi ahabona bagirizwa kugira umwanda ntikivugwa rumwe hari abasanga igikorwa ubwacu ari ciza kuvyerekeye kugira isuku hari n'abasanga bidakwiye kogereza abana n'abantu bakuze ahabona Eric Bagiriye Ubusa yanyarukiye igicumbi mu buraruko bw'u Rwanda aganira n'abanyagihugu bariko barozwa ndetse n'abandi bari muri ako karere nyene Eric Bagiriye Ubusa naducire ku mayange
Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abayobora Gicumbi bongeye kubura gahunda yo gutangira abagenda muri uwo mugi bafite umwanda bukabajyana mu kivunge kubuhagira abayobora ku karere bavuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kugira isuku ni gahunda yaranzwemo ibiganiro bigamije kuhagira batari bake bakabyumva baseta ibirenge ariko birangira ikigamijwe kigezweho mbere yo kuberekeza mu bwiyuhagiro buri mu cyumba cy'inama cy'akarere Madame Therese Mujawamari y'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabanje gutanga amabwiriza kubo yitaga abanyamwanda
murazo amazi namukurikije imirenge muhagarare mukurikije imirenge yanyu amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge ku buryo abantu bose bazajya baza no ku kagari bazajya bangodore na ifoto ye n'umwanda we hanyuma n'ugaragaza isuku ne uzaza kugaragara utariko ni mu nkurireho ifoto yanjye dore nagize isuku
Nibyo nk'abakibaje.
Bamwe mu buhagiriwe mu ruhame batubwiye ko abantu babiri mu basaga 40 ari bo buhagiranye bambaye ubusa buriburi abandi ngo basiritana gumwe kuwundi kubihimba. Umwe mu buhagiranye bambaye ubusa turindira umutekano we n'abagenzi be bafite ipfunwe ryo gusubira mu byababayeho ariko bakavuga ko isuku bwa yari ingenzi.
Mbere y'Imana navuye yo namwaye kandi ndi umusaza cyane yishe ni kubera ndi umusaza wenda ndi umusore bakampemukira ndi umusore basi naho byaramwajije rwose wenda ndi umusore
kuvuga ngo aho utaha wabaye igicibwa se
nimpa mubaranserereze cyane
ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugira umwanda rero niba nkumva
ntabwo nzawugira rwose bo nibarebe uko bazangenda njyewe gusa
abanyagicumbi n'abanyarwanda muri rusange bakiriye iki gikorwa mu buryo butandukanye
umuntu yafite umwanda bakamuhajya nta kibazo cyabakirimo
kubera ko hari abantu ubona ukabona muno mu myenda harimo ibintu by'imikara muno mu izosi ukumva byabi by'ukuri n'umusatsi waramubirindukiyeho bawumwogoshesheje nje byaranshimishije
bambe umwanda ntago kuye mu bantu n'ukugira ngo umwanda uveho kujya kuhagirana umugabo akuhagira undi mugabo nta kibazo kiba kirimo kuko ari umwanda.
Bagomba kubanza bakabigisha none babona batabikoze none bakabona bagafata abantu kuyora kuri iyi ntago nava wenda ko ari amahano ariko nanone ntago bagomba kuyora abantu kuri iyi
ntago bari byiza ibyo bintu birenda kuba se abantu 30 abantu batuye ari batanu cyo gikorwa ko baba bakibonye n'isuku muri rusange isuku yo kubagirwa n'abantu 30 birarenze cyane aho bagomba kwisubiraho
bijya biteye isoni umwe yakarabukundaga karabu umubyeyi yakarabu umwana mureba
we cyaba ari ibintu bibabaje cyane bya biteye agahinda byiza kugira ngo urebe muri musaza ukubyaye nawe uri umwana we mu byo kunamba bose kwibagira ntabwo byabiteye isoni.
Iyi gahunda itaravuzweho rumwe mu gihugu hose yakurikiwe n'amafoto yahise acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu buhagira n'abambaye ubusa inkuru bakimoma iryo kuburenganzira bwa muntu bwahonyowe Gicumbi. Ni amafoto magingo yumvikana nk'ahangayikishije ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi kandi ngo bishobora kuzarangira mu nkiko nihagaragara uwayakwirakwije. Bwana Alexandre Mvuye kuri uyobora ku karere yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri.
Ntabwo bigeze bakarabiriza umuntu mu ruhame ngo bamuvanemo imyenda ahubwo bamutwaraga mu bwuhagiriro bwabugenewe burimo isabune akaraba irimo imyenda agasuime yihanaguza hanyuma abandi ahubwo bashatse gupfobya icyo gikorwa bafata amafoto yo mu bindi bihugu ngira ngo mwabonye uriya wari wambaye ubusa twaje gukurikirana binatuvunye kugira ngo tumenye aho ifoto yaturutse. Dusanga ifoto ni yaturutse muri Kenya. Dusanga abantu barimo kumwuhagira baravuga igiswahili abanyagicumbi ntibavuga igiswahili ibyo byose twarabikurikiranye ahubwo ku buryo ubu turimo gukurikirana ngo tumenye uwakoze biriya n'umwanzi wa Gicumbi n'ukurwanya ubuyobozi bwa Gicumbi kugira ngo nitumara kumubona neza tumenye uwafashe ari amafoto yo mu bindi bihugu akayitirira karere tuzasaba n'abanyamategeko bacu bamukurikirane bamurege.
Gahunda nk'iyo kuhagirira mu ruhame bagaragara nk'abanyamwanda sinshya mu karere ka Gicumbi abayinenga basanga ikibanza ari ukwegera abaturage wabo mu byaro bakabakangurira isuku aho kubogereza mu ruhame kandi ko kuhagira umuntu agahita asubira mu myambaro yanduye nabyo bitanoze. Erika bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tukiri mu Rwanda, nyuma yaho abacuruzi bakorera mu isoko ya Kabeza mu karere ka Kicukiro babujijwe gucuruza n'ikigo cy'amatagisi n'amakori kuko nye n'isoko hari amatagisi atishyuye Rwanda Revenue Authority RRA mu mfunyapfunyo. Abo bacuruzi bo bavuga ko ari ukubahohotera kuko atamwenda bafitiye leta. Ibindi kuri inkuru twumvirize Assumpta Kaboyi.
Nk'ubu mutanguje ibihumbi 90 byanjye none ibihumbi 90 byanjye bigiye guhomberamo mu isoko bakingure basi dufate ibintu byacu tubitembereze ku gasozi ariko amafaranga yacu tumaze kuranguza yo guhomba kuko baba barabitubwiye mbere
twebwe dufitemo ibintu bipfa niba wena niba duhenye iminsi ibiri cyangwa umwe tubicuruze ibisigaramo wena tunabisohore tuzi neza yuko isoko rigomba kugira gute rigomba gufungwa twari twazintu cyangwa utwara ijoro twabyutse saa 9
turuza amashaza ducuruza inyama ziri kubora turishuza nde inyanya zapfuye iri ni hohoterwa rikorerwa abaturage kuko batatubwiye kare ngo tubireke tureka kurangura.
Abana abaturage bakorera mu isoko rya Kabeza nyuma yaho babujijwe kwinjira mu isoko ngo batangire gucuruza. Ku miryango y'iryo soko hari ingufuri zashyizweho n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nkuko byumvikana mu majwi y'aba baturage akababaro kari kenshi ndetse hari n'abavugaga ko bagomba no kujya ku bayobozi bakuru bakabarenganura. Ku ruhande rw'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro komiseri ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu Kayigiha Habiyambere Aimable yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa cyo kwishyuza ababereyemo imyenda ya leta bakimazemo iminsi. Akomeza avuga ko abacuruzi bavuga ko bahombejwe no gufungira isoko bakwishyuza nyiriri soko.
Nyiri soko rero niwe udufitiye ikirarane niwe dukorana nawe umunsi ku wundi ni nawe twishyuza ntabwo twishyuza abari mu isoko. Abari mu isoko ni ugirana amasezerano nabo. Nyiri soko rero twagize igihe cyo kumumenyesha mu nyandiko umwanya yabonye umwanya uhagije yo kuba yabwira abantu bari muri mu isoko kugira ngo bitegure bakuremo ibintu byabo ubwo bafite nk'ibintu birabahombera icyo gihombo bazakishyuze nyiri soko.
Igikorwa cyo gufunga isoko cyamaze amasaha arenga 5 nyuma y'uko abaturage bakomeje gutakambira abayobozi babo. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bumaze kumvikana n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro bwafashe icyemezo cyo gufungurira aba baturage. Abacururiza mu isoko rya Kabeza bavuga ko nubwo bahombye cyane cyane abacuruza ibintu byangirika vuba ariko bashimira cyane ubuyobozi bwabo kabatabaye amazi atararenga inkombe
nari mbabaye agahinda nari mfite ariko n'umungu ndacyagafite kwa ko byumye ariko nta kibazo
kugira kuva mu gitondo saa 12 tukinjira mu soko saa 6 ibintu bibabyangiritse bibabyangiritse ra pavro zahonze ibinyanya bibabyamenetse abatazi bitoki bibabyahiye cyane haje mu muriro turashimira imana dukwiye ku muhanda ubu ngubu nta kibazo dufite
mwari mwanze kuhava
ntabwo twari kuhava twari kuharara paka haje umubyeyi nuwa karere harya nuwa karere arakabyara mana yaje turamukurikira turamuririra abona ababyeyi amarira bafite bavuga ati ngaho mwinjire
inyanya nari naziranguye 111 ariko urabona ko nyine ubu ntare ndi bugaruzemo nahonze
kuva mu gitondo twahagumye badukingure saa 6 zibiri minota 5 imboga zahombye intoryi abimbuto abamashaza babuza bayagura mbega buri kimwe cyose
ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyishyuza ibirarane bingana na miliyari 62 iki kigo kikavuga ko aya mafaranga kizayakurikirana kugeza cyagejeje mu isanduku ya leta Rwanda Revenue ivuga ko izifashisha inzira zose zaba izo gufungira abayibereyemo imyenda kubanyuza mu binyamakuru binyuranye bagashyirwa ku karubanda ngo ibi byose nibyanga abayibereyemo imyenda bagakomeza kwinangira Rwanda Revenue ivuga ko izateza imitungo yabo cyamunara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM mu Rwanda no kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uku kwezi kwa munani kurangiza imyaka 70 iheze abatsinze intambara ya kabiri y'isi yose basinzikajwe n'intwaro y'abanazi bashizeho itegeko rihana ibyaha bikurikira ibyaha bihungabanya amahoro ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha bihotera agateka kazi na muntu iryo tegeko bise rya Nuremberg canke itegeko rya Londres rihana abo bose bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha byo gushira abantu mu buja n'ibindi byaha bikogwa ku basivile byakozwe imbere canke inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose iryo tegeko kandi rivuga ko abakoze ibyaha badashobora kwinyegeza inyuma y'ubutegetsi barimwo muri leta canke ngo bareke kwitaba ubucamanza ku byaha baregwa kuba barakoze kuva ico gihe iryo tegeko niryo ryakoreshejwe n'amasentare y'aba mpuzamakungu canke yo mu bihugu mu guhana no gukurikirana abantu kuva ku munyagihugu muto gushika ku bategetsi bakomeye bagirizwa ibyaha nk'ivyo sentare mpuzamakungu ku gihugu cahoze citwa Yugoslavia yaraciriye imanza abantu bashika 161 ku byaha byakorewe abantu ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'ihonyabwoko byakozwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'190 muri abo harimwo Slobodan Milosevic yahoze arongoye igihugu cya Serbia n'abandi bategetsi ndetse n'abasirikare iyindi ni sentare mpuzamakungu ku Rwanda yaciriye imanza abantu 93 baregwa kuba baragize uruhara mu ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'194 bakaba barimwo abanyepolitike n'abategetsi ba gisirikare mu gihugu cya Sierra Leone sentare idasanzwe yashizweho kubw'ico gihugu yaraciriye urubanza Charles Taylor yahoze arongoye igihugu cya Liberia mu ruhara yagize mu gufasha no gutegura ubwicanyi bwagizwe n'abarobere mu ntambara yahitiye muri Sierra Leone ku ruhande rumwe abo bantu barashobora kuba baribwiye ko batazigera basabwa kwisigura ku byaha bakoze bashobora kuba kandi bariyumvira ko atazobakora ko na nyaburya ibyo bakora babikora bisunza amategeko y'amareta barimwo ariko nta numwe ari hejuru y'amategeko Mu ijambo John Kerry umushikiranganje w'ubanyi n'amakungu wa Leta Zunze za Amerika yashikirije aho bibuka imyaka 70 birangiye iryo tegeko rya Londres rishyizweho amenyesha ko kuva ku byaha byo gufata abagore ku nguvu bikoregwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukaje ku byaha by'ihohotera bikoregwa mu mabohero bikogwa n'intwaro ya Perezida Assad wa Syria amakungu azobandanya kurikirana abo bose bagirizwa ivyaha by'agahomera bunwa bikogwa ku isi uguhana abagirizwa ivyaha nk'ivyo ni kimwe mu bikomeza amategeko mpuza makungu kandi ni navyo bihumuriza ababuza babo canke abahohotewe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse nshuti na mumwe soko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka Alphonse Daikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse.
Urakoze Oriane. Amakuru makuru avugwa hirya no hino ku isi, twabashikirije yuko igipolisi ca Leta ya Virginia aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika camenyesheje ejo ko uwikwekwa ko yarashe abamenyeshamakuru babiri barashwe bari mu kazi ko yaciye yihindukiza ngo wakirasa. Uwo muhungu rero yarashe Alison Parker w'imyaka 24 na Adam Ward w'imyaka 27 mu gihe bari ko hari ikiganiro Vicky Gardner atwara igisata cy'ubudandaji ahitwa Sweet Mountain Lake ni ku birometero 500 uvuye Washington. Perezida wa Sudani Yoweri Salva Kiir ejo yarashize umukono ku masezerano y'amahoro. Ikintu rero gikomeye muri ayo masezerano nuko aje guhagarika intambara hagati y'ingabo za Leta n'abayirwanya barongowe na Riek Machar yahoze ari cegera ca Perezida Salva Kiir. Yongwano yari maze amezi 20 yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfa abarenga miliyoni 2 nabo barata ingo zabo. Ugo rubanza rero rwabereye mu gisagara ca Juba rwari ruhagarariwe na Perezida wa Uganda, Perezida wa Ethiopia, Minisitiri wa mbere wa Ethiopia, Perezida wa Sudani na Perezida wa Kenya. Muri Afghanistan hari abantu babiri baje biyambitse umwambaro w'igisirikare cha Afghanistan barasi modoka z'inteko z'ibihugu vya Buraya bigwaniriza umwansi hamwe bitaho tane bicamwo abasoda babiri. Ibyo rero byabaye ku munsi wa gatatu biri byabiri mu ikambi yo iri mu bwoko bwa Afghanistan mu ntara ya Helmand. Itangazo ryasohowe na Ostan ryavuze ko izo nteko zaciye zivuna zica zirica abo bantu babiri. Angela Merkel numushikiranganje wa mbere w'Ubudagi ku munsi wa gatatu yarabwiye umugwi w'abantu bari ko baramukomera akaruru ko igihugu ciwe kidashobora kwihanganira na gatoyi uwo wese azokwerekana ingeso mbi iteye n'isoni yo gukumira impunzi zije zigana Ubudagi. Ministre Merkel yaragende igisagara ca Heidenau mu gihe ku munsi wa gatandatu igipolisi cari catanye mu mitwe n'abitwa abaneonazi. Aba nabo bakaba bakumira umuntu wese atitwa umudage bashaka ko impunzi zashikiye muri ako gasagara zihava. Icyo gisagara rero kiri mu buseruko kuri ico gihugu c'Ubudage gihana na Republika ya Czech. Leta ya Ukraine n'abashaka kwiyonkora ko bashigikwe n'Uburusiya barumvikanye ku munsi wa gatatu ko bagiye guhagarika ingwano kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda. Iyo tariki nayo izobihiruranye n'intango y'umwaka w'ishure. Iyo nyabutatu yumvikanye amasezerano agizwe n'abaserukira Ukraine n'Uburusiya n'abaserukira abonyine bashaka kwiyonkora ko.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turakengurukiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.